ruhande rw'ubukiranganje bujeje imigenderanire y'urunani makungu iyo nkuru nayo twari tuzi uretse ko twayibonye iradiyo ijwi rya Amerika ryayishyize ahabona ntayo twari tuzi kuko igihugu cya Philippines ndetse n'abo bavuga ko ari abarundi bari mu gihugu cya Philippines bafise ibibazo ntibigeze bitura leta y'u Burundi kugira ngo bashobore kubatunganiriza ayo makuru ntayo twari tuzi
inyuma yo kuyamenya biciye ku ijwi rya Amerika hari icyo muri ko muragira ku ruhande rwanyu kugira ngo abarundi batezurirwe na cyane cyane ko bamwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko harimwo n'abana bari munsi y'imyaka itanu bari muri abo
uretse yuko tutanemeza neza ijana ku ijana ko bose ari abarundi kuko nabo tuzi twagerageje kurondera ukuntu twobashikira turabibura twagiye duca kuri radiyo nyene yashoboye gutangaza iyo nkuru kugira ngo bashobore kuba turonderera baducire hamwe tushobore kuvugana ariko radiyo ijwi rya Amerika yatubwiye ko abarundi batifuza ko twomenya amatelefone yabo basigaye bitugora nyine twobafasha banse yuko dushobora kuvugana
uko babidusigure ku ijwi rya Amerika bavuga bati ni ku mvo z'umutekano zacu hari intambwe muri ko muragira kugira ngo muce muri iyo aéroport muce ku bategetsi ba Philippine ico kibazo kibe hagati y'ibihugu bibiri hako kiba hagati yabo banyagihugu na n'ubushikiranganje
mu bisanzwe nimba ari abarundi koko bari mu butaka bw'igihugu cya Philippine leta y'icyo gihugu nayo nyene irafise gushobora kurondera leta y'igihugu cy'u Burundi bakurikira nimba koko ari abarundi hanyuma igaheza ikabwira leta y'u Burundi ikabibenyesha bitwiye mu nzira zisanzwe zemewe n'amategeko ya diplomasi ariko kuri ubu naho ntavugira leta y'igihugu cya Philippine hari naho usanga bagitohoza kugira ngo bamenye koko abo bantu bari bo
harya u Burundi na Philippine vyegeranye gute mu vy'imigenderanire hari ambasade u Burundi bufiseyo
imigenderanire y'igihugu cy'u Burundi na Philippine isanzwe ari myiza cyane ntabwo serukizi dufise ku cicaro c'igihugu cya Philippine mugabo Philippine irafise ubuseruki dusanga bashobora kwitura naho vyoba vyagoranya ata uri hafi ngo bice muri cooperation bilaterale hagati y'igihugu n'ikindi barashobora kwitura ubuseruki bw'igihugu busanzwe buri muri misabo mpuzamakungu ONI ubuseruki bwa Philippine bukitura ubuseruki bw'u Burundi bugaheza bugashikana ubutumwa aho Bujumbura ndarinda guca iyo kuko na Philippine irafise gushobora kurondera leta y'u Burundi directement
ko bariyo vyo bariyo kuko baravugishije ijwi rya Amerika bakavuga mu Kirundi turumva ko ari abarundi ikigiye gukurikira nicahe kuri bo kuko uko biri kose n'abarundi baguma babazwa u Burundi
erega hajya burya abantu bose bavuga ikirundi s'abarundi n'abanyi bacu bose iburyo ni bubanfu kuko dusanzwe tubana usanga bavuga ikirundi n'ibisanzwe nta kitwemeza neza ko abo bantu ari abarundi ijana ku ijana sinovuga ngo tuce tubakureyo ku nguvu kuva isi kibaho kuva abantu bakibaho ubwambukira bwamyeho hagati y'ibihugu ubu rero nacyo tugiye guhindura ku byerekeye ubwambukira gusa icyo leta y'u Burundi igubandanya ikora ni kuganira n'ibindi bihugu bigenze byifuza ko abarundi baje gukorerayo kugira ngo dushobore gutera umukono ku masezerano atuma abarundi baje gukorera muri ibyo bihugu bakingiwe n'amategeko agateka kabo kubahirijwe atabushobora kubakomakoma n'ibindi icyo nababwira cyo hari abagenda bagiye gusaba ubuhungiro ntawe ubimenya nk'abo rero iyo umurundi amaze kugenda ntanze agiye gusaba ubuhungiro asigara ari mu mirimo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI zigenda impunzi hase ndetse asigara agengwa n'amategeko y'igihugu agiye gusaba ubuhungiro ku ruhande rw'ubushikiranganje bunyene vyotugora kutatubarondera kandi bumva badashaka kutwumviriza kuko twe twabarondeye ariko ntibaradushobora kutwemera yuko twovugana n'ahatse dusanzwe turi abarundi baba mu makungu
ibishikiye aba barundi bari muri Philippines byari bwashike hari vyigenze gushikira abandi barundi bibagendekera gutyo muri kahise mwibuka bwa Madame Sonia
muri kahise kahafi aho ntereza amaso ivyo bintu nk'ibyari bwashike nabyo twibuka twebwe ku ruhande rwacu mugabo igihe cyose twagiye tumenya umurundi agize ibibazo ubushikiranganje bwaca butuma intumwa yihuta ivuye mu gibusarukizi kugira ngo bashobora kuja kuraba abo barundi abari bo n'ikibazo bafise mugabo ivyo bikaba iyo abarundi batabaje bitura leta ibagenga hari abasanga banagiye badafise impapuro zibagenga zinzira badafise impusha zo kuba muri ico gihugu badafise impusha zo gukorera mu gihugu bariko baratabarizamwo nubwo baba bagiye barenganye mu mategeko yose bishitse bakitura leta kuko leta ari mvyeyi leta yacirungika umuserukibri kugira ngo aje kuraba ivyo ari byo maze tugaza twavugana n'igihugu barimwo tukabafasha ari abo batahana bagataha bakoze icyaha tukavuga ningene bohanwa hama bakazorekurwa n'ibindi leta igihe cyose ibinyito bibazo iraheza ikatera intambwe ikarondera umwana w'umurundi aha
ku ruhande rumwe muti ntibashaka ko tubavugisha ku rundi ruhande bati turatabaza akamo mubaha n'akahe
nibashimike bavuge ba presize batabaza nde Nimba batabaza leta nibemere tubavugishe hama leta irabe ingene yobafasha ibitwishije mu bushikiranganji bujeje imigendere n'ubundani makungu nimba batabaza n'ishyirahamwe mpuzamakungu riraba impunzi urumva nkaho sino yatagonda rivugire sino umuvugizi wacyo botabamenya ingene batabaza.
Madama Ines Sonia Niyubahwe muvugira ubushikiranganji bujeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, ijwi rya Amerika tubashimire kuri kano kanya muduhaye.
Murakoze cyane.